Ndabara muse bakunzi badususuruke nizera ko muri amahora hiwanyu neri mwiza ndahimbawe no kubana namwe mundire dususurukana uyu munsi n'abaririmbyi babiciye biracika mu mugaba wabo wo kuririmba kandi bagendana mu mugwa bwo kutabona indirimbo zabo zarabaye rurangiranwa ndabahaye ikaze twumvirize zimwe zimwe zaririmbwe n'abahanzi bagendana mu mugwa bwo kutabona Deka dutangure yitwa Steve Land Hathaway Judkins. Benshi bamuzi ku izina ry'ubuhanzi nka Stevie Wonder. Ni muri ibyo mu Amerika yavukiye mu gisagara cya Michigan muri Amerika. Stevie Wonder agenda n'umugabo wo kutabona kuva akiri muto cyane. Yatanguye kuririmba afite imyaka 11. Mu mwuga we wo kuririmba, Stevie Wonder yagurishije indirimbo zishika ku rugero rw'imiliyoni ijana. Yararonse ubushimwe bwinshi cyane. Indirimbo nyinshi ziwe zarakoreshejwe no mu marerezi. Stevie Wonder aririmba mu midiho ya R&B, pop, funk, ikanasol, iyo mwumviriza, yitwa I Just Called to Say I Love You. Bisigura naguhamagaye kugira ndakubwire ko ndagukunda. Yaranamuronkeje agashimwe gakomeye kitwa Oscar. Indirimbo ya mbere muri Amerika mu mwaka w'ibihumbi n'amajyana icyenda na mirongo umunani na kane. I just called to say I love you. Uyo ni Stevie Wonder. I just called to say I love you. Twacyari ko twumviriza indirimbo zarimwe n'abaririmbyi bagendana uwo mugwa bwo kutabona. Jove Ayaunde ni indirimbo y'umunyakamerun agendana uwo mugwa bwo kutabona. Yitwa André Marie Tala. André Marie Tala yavutse mu mwaka w'igihumbi n'amajana icyenda na mirongo itanu. Avukira ahitwa Banjun muri Kamerun. Tala yabaye impumyi ashikanye imyaka 15. Urubuga Wikipedia rutubwira ko atigeze amenya icyamuteye ubuhumyi. Naho yari ahumye rero, André Marie Tala yarasohoye indirimbo nyinshi cyane. cyane cyane mu rurimi rw'Igifaransa zabaye rurangiranwa no mu makungu eka mbere banamwita Stevie Wonder wo muri Afrika André Marie Tala yaririmba akoresheje igitari ngaha aturirimbire Joveza Yaounde canke ngiye Yaounde ari nawo mugwa mukuru w'igihugu cha Kameruni muri iyo ndirimbo ayaga ingene abanyakameruni bahurumbira ico gusagara bagiye kurondera ubuzima bw'isi mu mubiri tabona tunabayagira ku buzima bw'abaziririmbye mu Faransa Gilbert Montagné agenda no mu mbuga bwo kutabona Gilbert Montagné yavukiye mu gisagara cha Paris mu Faransa aho hari mu mwaka w'1951 nawe nyene yagize ubuhumyi akiri muto cyane ibitamubujije ariko kubarurangiranwa mu kuririmba akoresheje piano Gilbert Montagné nagenda no mu mbuga bwo kutabona turetse no kuririmba arakina mareresi araja no mu mikino yo muri televiziyo reka ndabumvishe ino ndirimbo yiwe yise On va s'aimer ati tuzokundana uyo ni Gilbert Montagné
On va s'aimer tellement tu es belle, on va jeter
tubandanye kandi pia pulisha ni ndirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda azwi ku izina ry'ubuhanzi nka Niyo Bosco. Amazina yiwe ni Niyo Kwizera Bosco. Umuririmbyi aracyari muto cyane, afite imyaka 23, agendana umugwa bwo kutabona. Turese ko Niyo Bosco aririmba ni n'umwanditsi w'indirimbo z'abandi bahanzi b'abanyarwanda, aha twabaha nka Karorero, Vestine na Dorcas. Batubwira ko Niyo Bosco yabaye impumyi afite imyaka 12 bitewe n'indwara ya malaria. Umviriza ino ndirimbo yiwe pia puresha yasohoye mu 2021. Mwandanya mwumviriza iradiyo y'u Amerika, ikiganiro ni dususuruke. Uyu munsi indirimbo zaririmbwe n'abagendana ubumuga bwo kutabona. Mu gihugu cy'Ubutaliyano hariho umuririmbyi rurangiranwa agendana ubuhumyi yitwa Andrea Botticelli. bafite imyaka 64 yaragurishije indirimbo ku nshuro zishika imiliyoni 80 numwe mu baririmbyi b'abataliyano bagurishije indirimbo nyinshi Botticelli yatanguye aririmba muri bamwe baririmbisha amajwi yabo bavyita opera mu nyuma araja mu yindi midiho Andrea Botticelli yavukanye indwara y'amaso yitwa glaucom ibyahavuye bivamo ubuhumyi ashikanye imyaka 12 Vivo per lei ni indirimbo yiwe nabahitiyemo bisigura kubaho kubera we ahavuga kubaho kubera umuziki hano ari kumwe n'umuririmbyi kazi Ellen Segarra
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Je viens pour elle depuis toujours, qu'elle me déchire. Elle nous dessine après l'amour un arc-en-ciel dans notre chambre. Elle est musique et c'est un jour quand notre cœur se fait trop lourd. Elle est la seule à pouvoir nous porter secours.
Est une musa que
Murashari kumwe natwe tubandanye n'umuririmbyi w'umurundi agendana mu mugabo bwo kutabona yitwa Nziga Masabo Vianney canke Vishu Love bina mugenzi we yavuye yitaba Imana ni Ganze Bosco bari bagize umugwi Peace and Love bombi bavukanye umuga bwo kutabona neza Vishu Love n'umugwi wiwe Peace and Love baraterabisha abakunzi b'umuziki muri imwe bita karaoke Vishu Love yarasohoye n'indirimbo nyinshi nabahitiyemo nakwisanzemo nakwisanzemo mwumvirize
Kukubazo ko waramute kukubazo ko waraye kukubazo ko wiriwe kukubaza ko wafunguye kukubaza ko waruhutse kukwitaho bya buri gihe Manumva mfise igicarara co kumenya ubuzima bwawe bwa buri kanya urambabarira nimba nkugora akakugutera na za message za buri kanya oya nabgari sense mbashaka kugutera na za appeal za buri kanya oya
koze Vishu Love ari mu batanguje umudiho wa soul muri America abakunze umudiho wa jazz ndibaza namwe muramuzi yitwa Ray Charles ariko yaritavye imana mu 2004 ku myaka 73 Ray Charles akomoka muri leta ya Georgia muri America yabaye impumyi ku myaka 7 indirimbo za Ray Charles zaragurishijwe ku nshuro zirenga miliyoni 100 n'izindi zirenga yarakinye mu marelesi menshi Ray yacurangisha ibicurangisho vinshi aho ni nka piano trompete n'ibindi uyu muri ino ndirimbo yiwe yise Hit the Road Jack yasohoye mu 61
Hit the Road Jack don't you come back
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. Treat me this away, girl, I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, call it understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
Mundire turangiritse bati ku munsi w'Imana ibamako numunsi w'ubugeni abo ni Amadouba Kayoko n'umufasoni wiwe Mariam Doumbia bamuka mu gihugu ca Mali muri Afrika y'uburengero bomi ni impumyi umvira zino ndirimbo yabo Dimanche ya Bamako aba kandi kimwe n'abandi bose twumva uyu munsi bahuriza ku kintu kimwe ubuhumyi cyangwa ubumuga bubi ni kugira icyo umuntu akora cyafasha abandi kandi bafite ubwonko
Les jours de mariage
bakunzi badususuruke bagize ingorane z'amagara ariko nibirangiranwa mu mpano yabo yo kuririmba ese twese tutocika intege mu magara canke ubumuga bwacu ariko tugashira imbere impano zindi nagasaga neri mwiza nahimbawe mwirigwe neza hiwanyu
Ibagere ku mutima tubifurije kuramba.